Muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda baduteze amatwi namwe mu cikangura. Tongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanje Fidel Niyongabo nije nyoboye ibiganiro byo muri aka kanya. Uyu munsi ni kwa gatandatu tariki 14 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2019. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Amakuru iyo mu karere tuyahere mu Burundi aho umugambwe CDP uri muyihurikiye mu runani Senared watangaje ko witeguriye gukorera mu rubuga rwa politique ruri imbere mu gihugu kandi uzo higanirwa amatora ya president ategekanijwe mu kwezi kwa gatano mu mwaka w'2020 mu Burundi. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi mushikizwa na Desire Hatungimana akorera Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro kiwe cya mbere kwa menyesha makuru kuva tahukiye ku munsi wa gatatu w'inondwi avuye mu mahanga mukuru mugambwe CDP afise uko abona urubuga rwa politiki mu Burundi.
Urubuga uko turusoma nk'uko rudahagaze neza nk'uko abarutu byipfuze. Turumva mu maprovensi hariya A babuje ku inama. Turumva hariya A hariho abatavuga rumwe na leta bafashe bapfunze kubera ibintu cyo kugomba ko abatavuga rumwe na leta batabandanya bagira amanama cyangwa bagira ibya bikorwa byawe nk'uko byari bikwiye. Ibyo byose turabibona, byose turabizi. Nibyo nagomba kuvuga yuko urubuga ntirumeze neza ariko ntituheba. Kujya ku mwana adaheba nyina ngo agwaye amahere, ubonye mama wawe agwaye amahere aho kumuheba uti reka ndakwigigweyo ubuguti reka ndakurondera umuti akuvuze uzobe mwiza. Kwetu uko turondera umuti w'uwo mu mama wacu agwaye amahere ntumuheba nibwo Burundi bwacu.
Aniseti niyo nkuru asigura igituma umugambwe CDP seruka rukanje ugiye ku rubuga rwa politique rutifashe neza kandi uzitabira amatora mwaka 2020. Iyo ndongozi y'uwo mugambwe uri mu yigize urunani Senarede rutavuga rumwe na leta afatira ku matora yo mu myaka iheze.
Jewe muribuka mu 2010 nari ngahe Burundi umugambwe CDP wemeye mu 2009 twebwe abawushinze tugira tuti reka twinjire matora turabinge nibigenda. Byagenze uko byagenze abatavuga rumwe na leta tuja hamwe tugira ikibiri ayo matora turayavamo. Umugambwe CNDD-FDD uti uzire ndabwirire uca uyajamwe wonyene utsinda wonyene utwara wonyene. Mu 2015 mwarabonye ibyo byabyaye icyo byabyaye n'impunzi y'abarundi benshi bahunze mu 2015 n'ubu ntibarahunguka abari umutima amenye bagahunguka n'abamubona. Inseruka rukanje tugira tuti urubuga rugagwiza rutabagwiza aya matora tuyajamo muri politike nuko ubwo rubuga gwiza nitwego tuzoshiraho.
Umugambwe CDP ntiwifuza ko utamba wirorera amatora mwaka 2020. Aniseti niyo nkura urongoye afite icyifuzo cy'urunani n'iyindi migambwe hamwe ibimwemereye.
Uko twabye tubivuga kuva tuja muri urwo runani twe twama tuvuga yuko byoba byiza tugiye matora turi kumwe n'iyi migambwe. Ubu niho ngishika tuzogira kongre muri iyi minsi ya vuba ikoranira kaminuza ry'umugambo w'iseruka rukanje CDP. Tuzokumvikana n'izindi seruka rukanje n'iyindi migambwe yipfuza bihinduka byiza mu gihugu cy'u Burundi yuko tutoja hamwe tukagira urunani rumwe tukaja muri amatora turi kumwe n'iyindi migambwe. Jewe kabukuru umugambwe CDP mvuga yuko ari icyifuzo cyiza canje tuzoshyira mu banywanyi ba CDP mikorana kaminuza tuzogira muzoheza abamenyeshamakuru n'abarundi babyumve aho tuzaba duhagaze n'ubwo runani tuba tugiyemo ubwo ariko.
Uyahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani Senared giriteka rutavuga rumwe na leta kuva mu mwaka 2016 avuga ko umugambwe arongoye ukiri muri urwo runani. Aniseti niyo nkuru afite icyo asaba leta n'umugwiseni ku bijyanye n'amatora.
Ni nacyo gituma twebwe tuvuye hanze twosaba leta y'u Burundi yuko yotworohereza ari mu manama tugira ari mu bindi bikorwa by'umugambwe tugiyemo kandi yoroheze twebwe twenyine yoroheze imigambwe yose ikeneye gukora kugira ngo ije muri aya matora. Kuri aya matora azaba amatora atarimo injyane za politiki, amatora arimo bose. Navuze mu kanya yuko nsaba na seni yuko yoreka abantu bacu basigaye inyuma kandi bariko baraza yuko bokwiyandikisha bakareka n'abandi bantu babyipfuza bari hanze ariko usanga bafite ubwoba bakakuramo ubwo bwoba ari byo basaba bakabishyira mu ngiro nabo bakaza muri amatora
umukuru mugambwe CDP agasaba abarongoye mu mugambwe ko mu gihe bagiye kuruga bakoresha imvugo yubaka itari yo gusamburana nabo mu yindi migambwe badasangiye ivyumviro vya politike
Radio d'Amérique Washington DC Ejo kumusi wagatani tariki ya 13 kwezi kwa 12 mwaka wa 2019 muri Republika ya Demokrasia ya Kongo abarimu bo mu Rusenda bakoze imyiyekano yo gusaba ishyirahamwe hashe ko ryo bishura imishahara yabo ya meza 4 bakoreye bigisha abana b'impunzi z'abarundi umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda niyo nkuru adufiti
abarimu biganjemo abo barundi nabo bakongomani bigisha mu bigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye yo mu Rusenda bakoze imyigaragambyo bafungira imodokari za seri n'iz'amashyirahamwe akorana nayo gutambuka ibarabara basaba iryo shyirahamwe kujya bishura imishahara yabo ya meza Loha mugira neza agarariye sendika y'abarimu yo mu Rusenda
twebwe kuva mu kwezi kw'icyenda turiko turakora nta n'ikintu na kimwe turigera tubona nta n'ugwandiko na rumwe rwerekana ko turi buhembwe gushika ubu ku munsi wa mbere tuzaba dufunze amashuri cyabaye ngombwa ko tujya mu ibarabara kukugira ngo dusabe agahembo kacu kuri hasere na cyane cyane ko ari amahera y'umwaka n'ukuvuga ya bije y'umwaka uheze ubu rero twe dusaba ko kubera uwa mbere tuzofunga amashuri dusaba ko twogenda baduhembye agashahara kacu twebwe twahagaritse imiduga yasere dusaba yuko bokururuka tukavugana ama bakaduhemba na cyane cyane ko umukuru mbona na biju ari mu byindero nawe ari ngaho akatubwira yuko amahera yaje mbwa amahera ndabona ari kinyoma na cyane cyane ko bahenze abapurefu bakagenda umunsi wa gatatu bakagaruka atanu faranga batuye atanu banabo
gusa abo barimu bari bafungiye barabara mu rurinda ntibyatinze yuko barifungura hifashishijwe imbaraga z'abo polisi bari bavuye ibaraka aho igipolisi cyatatanyije bari bigaragambije imodokari ziratambuka uwitonze Esperance n'umwarimu wigisha ku ishuri ribanza rya EP Kahunga nawe yari mu myigaragambyo n'amarira menshi avuga yuko atewe agahinda n'uburyo bakora ariko ntibahembwe
tujya myigaragambo batangura kuzana inkongo baturase batangura kuniga abantu b'abakoloneli ni kuvuga yuko bamwe bamwe barapanze ugasanga bapanganye n'abagore babose ari abarimu ugacisanga ramezane bose isa amadeni menshi urugoranye nk'ibihumbi ijana uzunguka ijana n'itanu mu mezane rero acagwiza inshuro zine ugasanga n'amahera menshi nubwo igihe bataduhembye tuzoyarihe iki nta n'icyo twunguka kandi nta n'amahera dusigarana kuko nkoresha energi nyinshi kugira nigishe nta kandi kazi niyo kipa ko nakakicari nkaca mbona none ngoma ndi mu bukene sindi bugura n'agahuza amaheraherera muyo mu byo kuba naguranye gusa naguranye nkishura urumva ntacyo nunguka none amahera barayanyinga
umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi yo mu Rusenda bwana Didier Numbi wa Numbi avuga yuko nyuma y'imyigaragambyo abayobozi ba seri basezeranyije bari bigaragambije yuko kuwa mbere ateganyijwe inama izabahuza n'abayobozi b'ibigo by'amashuri yo mu Rusenda n'abagize sindika y'abarimu kugira ngo babasobanurire uburyo bazahembwa mwomenya yuko barimu 217 mu mashuri abanza n'ayisumbuye iyo mu Rusenda nibo bavuga yuko haseri ifite ibirarane by'imishahara kuko bandi barimu bahembwa na leta ya Kongo Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu
turashimiye bagenzi bacu ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
Sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ubuno amwanya y'amakuru mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Burundi inyuma yaho umunyamabanga nshingo w'ikogwa mu runani Senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi anise niyo nkuru atahukiye mu Burundi ku munsi wa gatatu w'indwi urunani Senarede rwatangaje ko agiye mu bikogwa byo kwitegurira amatora ku banywanyi bose b'ugo runani hamwe no ku banywanyi b'iyindi migambwe itavuga rumwe na leta bipfuza urunani rushobora kubashikana ku nsinzi y'amatora Mamese bansubiye ko hajejwe ibibazo vya politike n'imigendranire muri ugo runani yabiganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Anisete rero atashe kubera ivyo twavuganye agiye mu Burundi kugira ngo afashe gushinga ugo runani kandi cyane cyane ashobore kwifatanya n'abandi bose batavuga rumwe na leta opposition kugira ngo barabire hamwe ngene bo kwiyunga bakaja mu runani rumwe kugira ngo bazoje matora yemereje.
Ibyo bisigura rero nkuko nabibaje mu ntango ko namwe muri gutahuka aho mvuze abanywanyi ikana batitsi abarongoye urunani sinarede nabo nyene bari mu nzira rero.
Ubishoboye wese asabwa yuko ubishoboye kuko na gushira umuntu ku kujya biragoye twovuga ngo amahoro ni menshi cyane hose mu Burundi hanyuma umutekano wa buri muntu ujya uri mu mutima wiwe ubonye wese abishoboye twe twibaza yuko botaha bakaja kwifatanya n'abandi kugira ngo turabe ingene u Burundi nabwo kugerageza bwahindukiza gatoni kugira ngo turabe ingene intwaro zizokurikira nyuma y'amategeko kugira ngo zoba zishimishije kurusha.
Amatora atekanijwe mu mezi nk'atandatu ari imbere aho mu runani sinarede ntimushaka mwaratabe umwanya muremure haraheze imyaka irenga eka ishika kuri ine cyane irenga gatoyi mutari mu bikorwa vya politika muzohiganwa gutera imigambwe yagumye ku rubuga mu Burundi.
Imigambwe tuzohiganwa ahanini kanaho mu bantu baba bari hanze barakuma bavugana n'abari mu Burundi ahanini imigambwe isanzwe ihurikiye muri Senaret hari yari hanze hariho yari isanzwe iri mu Burundi hariho abatari bake bari mu Burundi hanyuma noneho sabo gusa kuko urunani twavuze si urunani gusa kw'abahurikiye muri Senaret urunani kw'abo batavugana na leta nka bose abo bose babona uko byoshoboka twiyunge tuzogende turi kumwe gihambaye si uko ngo kanaka cyangwa kanaka ariwe yo jimbere gihambaye n'uko nyuma y'ayo matora huboneka umuntu koko yonza agira ati ndifuza ko ibintu by'u Burundi bihinduka yuko amasezerano ibyari amasezerano yarusha byosubira bikahabwa agaciro cyane cyane zijya ngingo zafasha kugira ngo abarundi bashobore kubana twebwe abonyeho tubishyigikiye.
Mu bushinwa basubiye ko hariho abantu bashobora kwibaza igituma mu iki gihe urunani senare rwemeye kuja amatora atanibirinze gusabwa bazi ibintu urwo runani rwari rwashikirije inyuma yo mu 2015
kugira ngo uribuka yuko urunani senare rwamye rusaba kenshi kenshi yuko ibintu byohinduka baragerageje baraca muri bajya bajejwe akarere kabirya bihugu vy'amaca mu buseruko ya Afurika muribuka yuko umukuru w'igihugu c'Ubuganda yabigiyemo akagerageza agafashwa n'uwahora atwara Tanzania muga mwese mwarabonye yuko amaheruka vyabaye nta gusa piske kuko burya biragoye iyo umuntu muri kumwe ushaka kumuvugana adashaka kukumviriza haragera igihe ubona uti mbo ndakumwe reka ndabyihorera hanyuma rero kumuvuga ngo ndiko ndasaba yuko ibi bibanza kugigwa imbere yuko njya mu matora kandi ubona neza yuko uri imbere yawe yamaze kukubwira ati njyewe ibyo ntazoshaka urahita ukabyihorera ugiye uti mbo oke igikuru n'abanyagihugu kuko amajwi ntatangwa nabo bari ku butegetsi twe tugiye gufasha kugira ngo abifuza ko ibintu bihinduka mu Burundi bihinduke.
Ariko mu gihe mufite agatima kuko nimwatsinda amatora muzoyatsinda mwatsinzwe muzokwemera ko mwatsinzwe
dutsinzwe tuzaba twatsinzwe ra aho ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane rwose dushobora kuvuga ngo jewe ndakunda demokarasi ama bacuvuga ngo ndatsindwa nzovyanga aho ushaka gutoba no nitwatsindwa tuzaba dutsinzwe tuzovyemera. Icyo dusaba gusa ni uko ntabwo turiganwa nibatsindwa naho nyine bogira ati ngahaye ntahe yashitse hanyuma abarundi bakwane mu ndato
mamesa bansubiye ko umutetsi yakomeye urunani senareda akaba kandahurikiye umugambwe sahwanya fodebu. Murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Ishiramwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch rivuga ko abarundi bahungiye muri Tanzania bategwa ubwoba bakongera bagahohoterwa kugira batahuke. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yaganiriye na Sylvestre Ntibantunganya yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ashingiye ku myaka yabaye mu buhungiro yasanze ikibazo c'impunzi kitigera coroha. Tumutega amatwe.
Indawo yibaza uwayiraye ko jewe narabaye impunzi narabonye ingene ico kibazo mu bihe bimwe bimwe ushobora gusanga gifata impande nyinshi hariho ubwa mbere uruhande rw'ukubaha no kubahiriza n'impunzi yonyine ibifise ibituma biboneka bifadika byayitumye ihunga igahunga irondera gukiza amagara yayo hariho rero n'urundi ruhande ushobora gusanga hari izindi nyungu harashobora kuba inyungu mu gihugu izo mpunzi zaje zivamo bamwe bagashobora kwipfuza yuko impunzi zitaha abandi bakagira bati ahubwo boherayo ariko kandi harashobora kuba n'inyungu ifatiye aho abo bantu bahungiye ari kubera ibyo aho nyene bari abahaba bakuramwo
muri ivyo muhejeje kutudondagurira cigishobora gutuma haba izo ngorane zikomeje kuvugwa mu mpunzi zitandukanye kuri ico c'abarundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania mwibaza ko ari kubera iki boba bahohoterwa mwibaza ko ari kubera iki boba bavuga yuko bariko barashaka gutahukanwa ku nguvu bakanavuga ati hako jewe nza kumererwa nabi muri Tanzania reka ntahuke nubwo nari numva umenga ntiharagira ni giki coba kibituma
yuko hashobora kuba harimwo ibiharuro bigirwa hirya no hino nk'uko nabikubwiye muri iyo migwi yose igira itindaraba icyo duca impunzi hashobora kuba umugwi w'igihugu izo mpunzi zibamwo hashobora kuba umugwi w'igihugu izo mpunzi zahungiyemwo hashobora kuba impunzi n'ayandi mashyirahamwe bamwe bakabiraba kuri nagereka kazina muntu abandi bakabiraba ku izina ry'ibiti mugabo ugasanga gusa uwo muntu w'impunzi we nyene n'ibyo byose bigenda bikinirako aho kuraba yuko koko ari imeza iyo mpunzi nyene icyo nabonye nta mpunzi nimwe imaze kubona yuko ibyo yipfuza byose bihari igira iti sinotaha mugabo kandi harashobora kuba ibintu biza bihenda impunzi mumwe ngahanoronkikije narayibonye igihe twari twahungiye mu Rwanda mu mwaka w'1999 ndibuka mbere n'igihe twebwe twafata ingingo yo kugira ngo turatashe muri kiriya gihe hari mu mwaka w'1983 harimo mu mpunzi nyine abagira bati barya batashe kuko baguzwe ndajibuka icyo gihe barabivuga abandi ngo bagiye kwiyahura nuko kubwira yuko ngaho ikibazo cy'impunzi kitoroshe kiducoroshe harimo inyungu nyinshi zishobora kuzamwo rero uri kurarondera imeza y'iyo mpunzi nukumwumvisha n'abakumva cyangwa nawe ukabanza mbere ugategeka neza kugira ngo ntusange ugenda ufata ingingo kubera ibiharuro by'abandi atari ibiharuro bya wewe wenyine impunzi
ariko kuri ibi iby'abo barundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania bo bivugira yuko batumva natekaniwe hari uruhande rumwe rushobora kuvuga ati bahenzwe bagize iki mugabo bakumva bo bavuga bati ntibatekaniwe nka Human Rights Watch avuga ko mu bo yabajije babivuze hari nabo basanze muri Uganda bavuye muri Tanzania bakaja muri Uganda umuntu akibaza ati ni kweri kibivugwa muri Tanzania ntibivugwe mu bindi bihugu bitandukanye izo mpunzi z'abarundi zirimo
nibwo byazanyungu mbega icyo tuma igihugu kibibona uku ikindi kikabibona uku ni ikihe niyo handi icyo nabonye nta kintu impunzi yipfuza ubwa mbere atari uko ishyira mu gihugu cyabo igituma impunzi itaha ni ikihe impunzi iraba icyayitumye ihunga bavuga bati buriya ururimi rw'impunzi na ururimi kwiruka nibyo rikana kwiruka uhunga nkuko ushobora kwiruka uhunguka
hagati aho perezida Silvestre Ntibantunganya mu kiringo kiri munsi y'amezi atandatu Burundi buzotunganya amatora n'amatora ariko arategurwa mu gihe hakiri impunzi zirenga 300,000 hari kandi n'abahunguka bagasubira guhunga ayo matora muyibaza kwiki
amatora yagira mu Burundi ntatora na rimwe wovuga ngo byabaye ibibazo byose byabihari imbere byaratoye umuti mugabo uko abaye iratuma abantu bagira bati hari igihindu cyumviye kwipfuza ku matora nuko yotegurwa ku buryo yoza ari amatora atuma umurundi wese ariwo mu gihugu hagati ari uwo hanze y'igihugu ari ababimpunzi bagira bati mu Burundi koko amatora arabyaye ikintu cyiza bigatuma binjera abatahuka bagatahuka burya impunzi ikituma itaha nuko mu mutima wayo wayabonye iti harikindu.
Perezida Silvestre Ntibantunganya mwigeze kuramutswa igihugu cy'u Burundi murakoze kuri kano kanya muha ijo rya Amerika.
Nana murakoze kwa mpamvu ya kanya kugera n'abarundi kuri kiba dukitoroshe.
Urakoze mugenzi wacu Diane Ntiraza kuri icyo kiganiro na Perezida Silvestre Ntibantunganya yahoze ayoboye Burundi. Mu Bwongereza umugambwe wa Ministre w'intebe Boris Johnson watsinze ku bwiganze bw'amajwi amatora rusange yabaye ku munsi w'ejo wa kane, bikaba byitezwe ko mu kwezi gutaha Ubwongereza buzova mu muryango w'ubumwe bwa Buraya nk'uko byari bitegekanijwe. Inkuru irambuye mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana ayitubwiye.
Mu ijambo yavuze yishimira intsinzi, Boris Johnson yijeje bamutoye kuzakora ijoro n'amanywa kugira ngo arangize inshingano ze. Ishyaka rye ryegukanye intsinzi ihamye ku bwiganze bw'amajwi busesuye, rikaba rifite abadepite hafi 365 kuri 650 bagize inteko nshingamategeko. Yishimiye abo mu ishyaka rye ndetse n'abo mu ishyaka ritavuga rumwe nawe rishyira imbere umurimo uyobowe na Jeremy Corbyn, ariko bakaba bamutoye. Aturutoki rwanyu rushobora kuba rwanyereye igihe mwaturaga ishyaka ryanjye, ubutaha mushobora kuzashaka noneho gutora ishyaka ryanyu. Ati niba ariko bimeze mbashimiye kuba mwanyizeye, kandi sizigera nibwira ko muzashyigikira ntarangije inshingano zanjye. Umukuru w'ishyaka rishyira imbere umurimo Jeremy Corbyn, ishyaka ryabuze abadepite bagera kuri 60 yemeye ko yatsinzwe, kandi atangaza ko atazaba ayoboye ishyaka rye mu matora ataha. Nibwo bwa mbere iri shyaka ritsinzwe amatora bene aka kageni mu myaka hafi 85 ishize. Kubera ubwiganze bw'amajwi, ishyaka rya Boris Johnson rishyira imbere inyungu zishingiye ku bintu bya kera n'umuco karande rigiye kugira mu nteko nshingamategeko. Boris Johnson yavuze ko nta kabuza mu kwezi gutaha Ubwongereza buzava mu muryango umwe bw'Uburayi. Kuri iki gicamunsi Boris Johnson arajya i Buckingham Palace ku ngoro y'umwamikazi amusabe uruhushya rwo gushyiraho leta nshya. Veniste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Ijwi rya Amerika, iyo ni Jugumira. Jugumira yaririmbwe na Dr. Cloud. Ubu ni wa mwanya tufata tukaganira hamwe mukatubwira uko mwiteguriye weekend. Imirongo ya telefone iruguruye. Reka duhere ku witwa Idrissa. Idrissa, uraho neza?
Uraho neza.
Amahoro, mahoro.
Na mahoro. Yari Kigali mu Rwanda. Meze neza, twabonye akavura.
Kavura numva kamaze iminsi kagwa ngaho mu Rwanda.
Tumeze nabi turagashima. Akaduhaye.
Ni sawa, ni byiza cyane. None weekend yoyo muyiteguriye mute?
Niteguye neza, tumeze neza, urebye ni amahoro i Kigali.
Uzoje gusura inshuti n'abagenzi?
Ndashaka abavandimwe banjye bose, Selemani, Amani, Asani, na mama na papa n'abana banjye Kizu na Jiani, n'abakozi bose dukorana mu Kagera Moto, n'abavandimwe bose, urebye ndabifuriza wikendi nziza ndetse n'umwaka mushyaka mwiza.
Ni byiza cyane. Reka duhakaryo na Theophile. Theophile, wiriwe neza, aho uherereye ni he?
Mwiriwa neza mbere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ni muri teritwari ya Masisi akarere ni Ngungu.
Uratasha nde muri ako karere cyangwa ahandi?
Karere turashima mbona nubwo twebwe ni bibiri imvura igwa cyangwa akazi kahuza ikosa gakora ibibazo ni byinshi kumva imvura yaguye kuva kugira icyo bageraho. Ariko noneho ndasuhuza abavandimwe bari kuri Goma, hari abavandimwe mbitariya muri Uganda, harimo Jeremie Fiambaze, harimo Fosse Kaze, hari n'abakorege banje bari ha za Bukavu.
Ego Teofile urakoze. Ego ndumva ari benshi, reka duha akaryo n'abandi kuko akanya dose ni gato cyane. Reka duha akaryo na Reverien Tasha.
Ndabakeneye rwose, najyana nanjye mukuri by'umwaka mushyashya n'imikiri ya Noheli. Inshuti n'abagenzi twabanye muri Tanzania mu kambi Rukole, nashaka abantu bose bashobora kuba banyibuka twabanye mu bihugu bya Amerika, akihuza inshuti n'abagenzi bandaho mu Bugande by'umwihariko ya mbere medali mwene wacu. Ndakihuza niyo nkuru muri Kiyore na nyine bari kumwe ndaho nyine n'umugore wiwe. Nkakihuza Nunzimana ari Bujumbura mu Gihosha. Ndakihuza Sade wa tana tuzanye arimo Marambya hanyuma muri Bujumbura. Nkatashya mama na papa bari ku musozi Ibuwana muri Mbeya muri famile Ruhengeri mu ntara ya Muyinga. Bose ndabifuriza umwaka mwiza mushyashya.
Reverien, uherereye he none we kugira bakumenye?
Yemerereye mu gihugu cy'Uburundi mu ntara ya Muyinga famile Ruhengeri umusozi Muramba.
Urakoze cyane rwose Reverien, ni na wewe duherahereje ko turabashimira. Namwe mwese rero mwatashije kuri uno munsi wa gatanu muradutunga, tuba dufite akanya gato ariko tuba twifuza kubaha akaryo bamwe muri mwebwe mutashe, muzokongera mufata kandi kanya mu ndwiza mutashe inshuti n'abagenzi. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno munsi kuri no saha. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio gatanu, tubararike mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika.
Thank you.
Turabandanya kutwumviriza mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikize iminsi yose kuwa gatandatu kuri